Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fideni yo ngabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu y'iradio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Muri Tanzania ibirori by'ugushingurana iteka wahoze ari umukuru w'icyo gihugu John Pombe Magufuli byatanguye kuri uyu wa mbere.
Kweli Rais Magufuli tunakukumbuka sana na vizazi kwa vizazi vitasimulia habari zako nzuri.
Uyo ni Perezida mushasha w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan avuga ko bibuka neza Perezida Magufuli kandi ko n'abazokwaruka mu bihe biri imbere bazomwibukira ku bikorwa byiza yakoze. Mu Burundi imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yarasenyuye amazu amashengero n'amashure ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura. Intumwa za Amerika zahuye n'abayobozi bakuru ya Addis Abeba muri Ethiopia mu ntumbero yo kubamenyesha impungenge Perezida Joe Biden wa Amerika atewe n'intambara ibandanya kugeramira karere ka Tigre. Idonido y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intumwa za Amerika zahuye n'abayobozi bakuru ya Addis Abeba muri Ethiopia mu ntumbero yo kubamenyesha impungenge Perezida Joe Biden wa Amerika atewe n'intambara ibandanya kugeramira karere ka Tigre n'itotezwa ry'agateka ka muntu mu gihugu. Timishimwa dufitiye ibindi kuri iyo nkuru.
Kuri uwa gatandatu izo ntumwa ziyobowe na senateri wa Amerika Chris Coons zageze muri Ethiopia kugira ngo zibonane na minisitiri w'intebe Abiy Ahmed. Abari bitabiriye iyi nama yabereye mu muhezo ni minisitiri w'intebe wungirije wa Ethiopia, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Demek Mekonnen, n'umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Ethiopia ambasaderi Dina Mufti. Gusa nta bisobanuro byahise bitangwa ku biganiro byatanzwe na senateri Coons. Kuva amakimbirane hagati ya guverinoma ihuriweho n'ingabo z'akarere ka Tigray mu kwezi kwa 11, abaturage 100,000 bahungiye muri Sudani. Raporo ya guverinoma ya Amerika iherutse kwemeza ko igihugu cya Ethiopia gifite gahunda ihamye yo gutsemba ubwoko muri Tigray. Ivuga kandi ko ingabo za Ethiopia hamwe n'abarwanyi bitwara gisirikare baturutse mu karere ka Amhara bagize uruhare mu ntambara ya Tigray mu rwego rwo gushyigikira minisitiri w'intebe Abiy Ahmed. Kuri ibyo Amerika ikabisaba ko hakorwa iperereza ryigenga ku byaha bivugwa mu ntambara. Umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga Dina Mufti yavuze ko ikiganiro na senateri Coons cyubaka kandi ko guverinoma ya Ethiopia iri mu nzira yo gusobanura aho ihagaze kugira ngo guverinoma irusheho kubyumva no kwiga iki kibazo.
Urakoze team. Abapolisi bane ba Kenya bazoburanishwa ku cyaha cy'ubwicanyi inyuma y'uko umucamanza amenyesheje uyu munsi ku wa mbere ko afise ikirego bategerezwa gusubiza ku rupfu rw'umwongereza Alex Monson yitabye Imana igihe yari mu maboko y'igipolisi mu mwaka w'2012. Idonido kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusi.
Abapolisi Naftali Cheng, Charles Wangombe Munyiri, Baraka Bulima na John Pamba bashinjwe kwica Monson wari ufite imyaka 28 y'amavuko ukomoka mu muryango ukize mu burasirazuba bw'Ubwongereza. Monson yabonywe yapfuye muri kasho ya polisi nyuma yo gutabwa muri yombi azira kunywa urumogi. Polisi yavuze ko Monson yazize kunywa urumogi rurengeje urugero, ariko nyina umubyara Hillary Monson yabwiye urukiko ko umuhungu watigeze bimbata y'ibiyobyabwenge ubwo yitabaga Imana. Raporo ebyiri z'abaganga ba guverinoma biro ntaramakuru Reuters byabonye icyo gihe zavugaga ko Monson yapfuye nyuma y'ingaruka zo gukubitwa mu mutwe. Byagaragaye ko habaye guhishira ibyabaye no gutera ubwoba ababibonye. Urwo rubanza ruje nyuma y'iperereza ryatangiye mu mwaka wa 2019 ku cyambu cya Mombasa. Rubonwa nk'ikigeragezo cyo kureba niba abashinzwe umutekano ba Kenya bashobora kubazwa ikoreshwa ry'ingufu rirengeje urugero no kwica bitanyuze mu butabera. Umucamanza avuze ko yishimiye ikirego cy'ubushinjacyaha bushaka ko abaregwa uko ari bane baburanishwa icyaha cy'ubwicanyi bwakorewe Monson. Umucamanza yavuze ko nta kimenyetso cyatanzwe mu rukiko cyerekana ko Monson yahohotewe ari ahandi hatari kuri sitasiyo ya polisi nyuma yo gufungwa. Abatangabuhamya 45 barimo abofisiye muri polisi batanze ubuhamya mu iperereza.
Urakoze Eugene. Igihugu cya Misiri gifise umugambi wo gukora incandago Sinovac za COVID-19. Je ni mukankusa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Guverinoma ya Misiri ifite icyizere cyo kuzabasha gusinya amasezerano n'isosiyete y'Ubushinwa Sinova Biotech Limited mbere y'impera z'ukwezi kwa gatatu kugira ngo urukingo rwayo rwa virusi ya corona rukorerwe mu Misiri. Ministri w'ubuzima Hala Zayed yavuze ko ibiganiro hagati y'impande zombi bigeze kure kandi ko Misiri yasabye guverinoma y'Ubushinwa gufasha mu bijyanye n'ibiciro by'uruganda mu gukora urwo rukingo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru afatanije na ambasaderi w'Ubushinwa i Cairo, Zayed yavuze ko Misiri yizeye kuzaba ihuriro ry'inganda zikora urwo rukingo byaba kurwakoreshwa mu karere cyangwa ku mugabane wose wa Afurika. Nta bisobanuro birenze byatanzwe. Sinovac yatanze miliyoni 160 z'inkingo zayo za COVID-19 mu bihugu 18 n'ibindi byo mu karere harimo n'Ubushinwa nk'uko umuyobozi mukuru w'iyo sosiyete yabivuze uyu munsi ku wa mbere. Misiri yakiriye inkingo za Sinovac ariko yatse n'izindi 650,000 zakozwe n'indi sosiyete y'imiti y'igihugu cy'Ubushinwa Sinopharm. Ministri Zayed yavuze ko Misiri yiteguye gufatanya n'amasosiyete y'Ubushinwa akora inkingo nshya za virusi ya corona mu cyiciro cya gatatu cy'igeragezwa ryazo. Misiri yanafatanyije mu igeragezwa ry'inkingo za Sinopharm mu mwaka ushize.
Tugushimire Eugenie. Ibyatohojwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byerekana ko inshandago z'isosiyete AstraZeneca zikora neza ku bantu bose bakuze. Ido Nido na mgenzi wacu Frederic Ngundikije.
Isosiyete ihingura ibiti AstraZeneca uyu munsi kwa mbere yatangaje ko urucandago rwa COVID-19 rwayo rwakingiye abantu bose bakuze baruhawe nyuma yaho Leta ya Amerika irangirije ubushakashatsi yakoze bwari burindiranywe igishika. Ivyo bishobora gutuma abantu basubira kurugira icizere no mu bindi bihugu kandi utangura no gutangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isosiyete yavuze ko urwo rucandago rwakingiye abantu ikiza cya COVID-19 ku rugero rwa 99% barimo abatama kandi ko mu bantu bose bemeye kurufata muri icyo gihe cy'ubwo bushakashatsi atanumwe yarwaye canke ngo aje mu bitaro. Abarongoye iyo sosiyete bavuga kandi ko abashakashatsi babo basanze atamakenga urwo rucandago ruteye ajanye n'ivyari vyaratangajwe mu bihugu vya Buraya kurutuma amaraso yararutewe avurirana. AstraZeneca yacitangaza ko igiye gusaba uburenganzira mu minsi ya vuba bwo kurushikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izindi ncandago Pfizer, Moderna na Johnson and Johnson ziriko ziratangwa ku bwinshi muri Amerika muri iki gihe.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muriko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Aya makuru tuyatangurire ku gihugu cya Tanzania, aho ibirori byo gushingurana iteka uwahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli zatanguye kuri uyu wa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera imbere y'uko ashingurwa ku munsi wa gatanu itariki 26 y'ukwezi kwa gatatu i Dodoma ku mugwa mukuru wa politiki w'icyo gihugu. Uburundi bwaserukiwe n'icyegera cy'umukuru w'igihugu, u Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganji wa mbere. Inkuru ya Clave niyo nkuru umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Urugendo rwo gusezera bwa nyuma Jean Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu cya Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi itanu. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre, aho yakunda gusengera, niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera.
Tumwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli.
Ibirori bikomeye vyabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike, aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi ni we yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli. Yibukije ko atababaye Tanzania gusa, ahubwo ko ari Afrika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afrika no kugwanya igiturire. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashizweho Sam Yasuru Hassan kubandanya semo Magufuli asize.
Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki.
Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, ari nawe asanzwe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufisi icicaro muri Tanzania, ati turi hagufi yawe tuzogushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere akarere kacu ntigasubira inyuma twiteho akazi abatanzania nabo bagushigikire
watanzania wako nyuma yako
muri yo migigwa uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza
nous sommes en douleur extrême nous partageons cette souffrance car
Bazombanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli ati twebwe tubereye imboneza umuhanuzi impanuzi wa jambo umwizigirwa ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose
makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza murakoze cyane
kanatsinda ico gihugu ni nkora mutima ku Burundi nico cakira ibiganiro vyavuyemo amasezerano ya Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2023 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiane za politike igihugu cy'u Rwanda nacu caserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente
on behalf of his excellency Paul Kagame the president of Republic of Rwanda
Ijambo ryiwe ati mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda turahujije igihugu n'umuryango wabuze atakarere karabuze intwari n'umutware yabona kure twebwe turamuzi kuko twarakoranye bitari bike mu karere ariko kandi yarateje imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Rwanda kandi tuzokwama tumwibuka
Jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente murakoze cyane
mu gushimira abagiye gufata mu mugongo icyo gihugu perezida Sam Yasuru Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mucuwo asubiriye Magufuli
alisimama kama mtanzania kwanza na kuweka maslahi ya taifa mbele
ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko amadini n'intara atejewe mwumva mvuga ndabisubiyemo ndumukenyezi ari ku mukuru w'igihugu ashoboye turi kumwe byose birashoboka muzomfate mu mugongo kugira ngo iryo ragi turikomeze wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika
pumzika kwa amani mwana mwema wa Afrika
uwo muhango witabwe kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazinga ya Komoro na Namibia, ivyo bihugu bisangiye na Tanzania, umujyango w'ibihugu bigize umujyango w'amajepfo ya Afrika, vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha perezida Sam Yasuru Hassan, abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora uka mu mwaka uheze yatangaje ku rubuga rwa Twitter kw'indongozi nshasha zo kwitandukanya n'umurongo wa Magufuli wo kuburabuza abatavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike inyuma y'ibisagara vya Dar es Salaam na Dodoma ikiziga canya kwigendera Jean Pombo Magufuli kizojanwa muri Zanzibar izinga yegamiye igihugu ca Tanzania hanyuma zojanwe imwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato intara ya Geita aho asanzwe avu ka Jean Pombo Magufuli yitavye imana ku munsi wa gatatu heze afise imyaka 61 numwe leta yatangaje ko yazize ingwara y'umutima Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
urakoze Clavier mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure zarasenyutse kubera imvura nyinshi vanze n'umuyaga ku mwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi Ijoro n'umuhingamo byo kuri uyu w'Imana umuntu umwe niwe bimaze kumenyekana ko yasize ubuzima inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya
umuyaga wari mwishi gose naho wari mu nzu barumva ko inzigombe ikugwe habose barayihanze hose arayihanze hariya haruguru hose barasambutse iyo hakurya hose barasambutse abantu benshi barayihanze
ubu ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Mutanga asize ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga aratubwira ko iyi mvura yaje be n'uyu mugabo wakora akazi kukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse
iyo mvura yari ntaho nari ndiko ndamwa muri kodoka fire yasanze ndiko ndamwa nakiri umukiriye Hai marere numva babatyosa aragiye kuko umuvuro wamaze gutemba biyo ruguru umuntu uze muri rirare kwabunya amazi adutera ati byakunda konsha kuva hajyaye ngo muhungire hari hayi mbarasije amitiyeko
Hai wanyenye n'impanuka nyene nk'ikiza kubera hari umuyaga wari mwishi gose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ipugwe ha bose barayihanze bose arayihanze hari haruguru hose harasambutse iyo hakurya hose harasambutse abantu benshi barayihanze n'amabati yagiye barayatara hirya no hino ku gasozi
asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato
nk'abantu basise nk'abana ubu ntibafite icyo baryamikaho abana hariya nk'abana benshi nasanga nk'ubu niba nyina yarafise nk'utuntu yadebereza ko ngaho benshi batunzwe no kwiyunganya mu tuntu duto duto nk'abana benshi nk'ubu barayo batarasa aho baryama kubera ibintu byanyagiwe hari uba yiryamira ku karago urumva akarago kamaze kujyamo amazi umwana ntabakirosa aryama
muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura irimwe amazu arenga 150 n'amacengera 5 n'ishuri rimwe byasudutse abahatuye bibaza kwitunganya wari ibijyimivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu
byari bikomeye mu magana wabaye mwinshi ntakundi koko yabaguzi byambuzi bwase batwoca dukora gute kumenya ko byogenda cyo mudufasha ahubwo gacura ubuzi buca buhagarara cyo buhagarara kwe ya guhindara umuntu Bujumbura biragoye rekare ubwo uragwana ukagwana bigakomera nyine ikintu twasaba nuko leta yake dufasha kwe n'ubundi bwo tubona umengo ni kibazo
bisanzwe turiko turanga mu Kanyosha igituma inzi zigunda kubamagurika keshi hari higihe usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu masite ari miserege mito mito kandi gacacamwa amazi menshi bigatuma n'inzu zyaho zibomagurika uriko araraba Kanyosha nzima siyo inzu zo kwa amazi rabomoka ego kuko n'ahandi imvura iragwa kandi ikagwa ku bwishi bitumwa n'ivyo vy'imiserege bigatumwa kandi n'ibinombore baza barashyiramo kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye ari umusenyi
umugabo ari mu bajeje ntwaro kumutangaza bidasanga abanyagihugu bakwiye kujijuka
usanga leta yari ifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzuramenye agerageze kuzara ya collector agira karugari ajya muri prizari aguma ngaho hantu ariko abene gihugu ntibavyumva kumwe cyane ko bafite n'abaparasera atari kirenga mato mato agacabona kumenga gize prizari mu rupangiwe acabona kumenga iparasari wagiye kwimara ariko agacarekerera amazi agatsendera namanuka aja ku wundi atera uwundi gushika
abamikoro make nabo nk'uyu bavuga ko bwafuta umuntu wama
isi umuntu waka indarura yaka utayifise naho ucura abanyene imvura itari kiragwa ukabura ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko bwoca nta kindi musanzwe ubufise uburyo hari umuntu yisanurira utafise uburyo nawe aca barabo twakingiriza amakabara abaho bukebuke uko zosanga keshi bafise ibintu bakingiriza bafata ibishanga cyangwa amahema afise amahema ugasanga baye mwihema sinzi ko mwamwabibonye namwe bw'ahantu babazidutse ku budafise uburyo kugira cyo yisanurira ego
igihe twateguriye inkuru ingingo zemejwe n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano ari n'abaraba ibijyanye no gutabarana n'ubukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa by'inama ya komite yo kurwanya ikiza cya COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikiranganji w'ugufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko mu ndwishize jide nije imbere y'umunyamabanga ntayegayezwa umushikiranganji bujejwe inyubako yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyine n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi twamaze igihe ibikorwa by'ukugira isukurwa ry'ibiyaro n'ibindi byose bitaba ku buryo bwabuze ariko ubu gushika ubu bamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukwiye n'ubundi bushikiranganji bwije gasa leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazaje uburyo bukwiye kuzatunga dukwikanya ibikorwa hakiri kare nk'uko byahora kera twateye sisiteme yo gukora ibikorwa rusange ubu ni ukuvuga yuko kare twaga turagira amapedofu akaza amantrepise bigateba ubu dufashe ubwami yuko twebwe na bene gihugu ibyo dusabye kwamba ko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitekinye mfata k'ibanza byatanzwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano byerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akabaye hasize ubuzima eloje uri kaneza ijwi rya Amerika
tugushimire eloje tukiri mu Burundi abarundi bamaze gupimwa ikiza cya COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse mu gihugu haraheze umwaka barenga 200,000 muri abo abasanganywe uwo mugera ni 2,618 192 muri bo baracari ku miti n'abapimwe bagasanganwa iyo ndwara hanyuma bakitaba Imana ni 6 byashikirijwe na Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomegwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda
umushikiranganji Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kugwanya ico kiza hakiriho intambamye amenyesha ko hakira abantu batipimisha bikanashika bagapfira muhira
birababaje rero umuntu ashobora kwitaba Imana ari muhira atigeze aja kwipimisha. Ikigiri dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko gwaye yanduye umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba imana. Uyu rero batashoboye kujya kwipimisha kandi atanahera ariha bica bitugora. Cyo bituma twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye ugasanga biragoranye.
Avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera karurira abandi, asaba ko kwivura abantu bigira indahiro.
Ahanini rero twebwe icyo dusaba abantu bize na cyane cyane turamaze kubona ahantu henshi ari amasona abantu bamaze kurenza imyaka 55 usanga ariko bariyubikira igihe bitabira akabwira ati niyubikiriye irakira. Twe tubasaba yuko mu byubahiro byabo boja kwipimisha kujya bene gihugu basanzwe babigira basanze batagwaye coronavirus bakaja kwiyubikira yari gripe isanzwe mikaratusi yo bafashe muga basanze bagwaye coronavirus tukabaho umuti dusanze dutanga kuko turamaze kubona yuko ukiza abantu. Nibareke kumva yuko kujya nyene cyo bari mu kugira cyacu cyo Burundi aguma bivuga coronavirus ni ingwara ifata umukuru n'umuto. Rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo kugufasha bene gihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare babonye ibimenyetso hanyuma hagira ubupfira muhira atigeze yipimisha.
Ku kibazo kijyanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ibyemezo ko bapimwe, muganga Tade Ndikumana ntarihakana, amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa. Arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko icyo kibazo bamaze kugitorera umuti.
Ubu rero tugiye kubyorosha kurusha kuko ubu imigambi tugiye gushyiraho nuko umuntu azofata indege tuzobishyira muri logiciel ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe bikaca byinjira muri logiciel ku buryo acaronka rendezvous akagenda kwipimisha muri NSP azafise rendezvous hanyuma certificat yiwe isohokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone akaca ashobora kuyerekana. Muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yave agashobora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora. Ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari ihari ihave.
Ku bijanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanyi by'u Burundi, umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ko u Burundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijanye n'urukingo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Atungimana kutusomera iyo nkuru. Mu Rwanda naho abakorera ubucuruzi mu kibanza abantu bategereramo itereni cya Nyanza baja cyangwa bava mu karere ka Bugesera gaherutse gushigwa muri guma mu karere baremeza ko batanguye guhura n'ubuhombe ku buryo mu gihe atacyo hinduka bashobora guhagarika ubucuruzi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali mu Rwanda.
Mbere yuko aka karere gashyirwa mu kato, abagenzi bava cyangwa bajya mu Bugesera banyuraga muri gare ya Nyanza yubatse mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Uru rujya n'uruza nibwo rwatumaga abakorera ubucuruzi banyuranye muri iyi gare bunguka. Ijwi rya Amerika ryahasuye, iyo uhageze usanga hari imodoka zitarenze eshatu nazo zitegereza abagenzi zikamara umwanya munini zitaruzura. Ikibazo gikomeye nicyo abahakorera imirimo y'ubucuruzi. Buri wese umusanga mu iduka rye yicaye wenyine, abandi biyumvira radio, bose icyo bahurizaho barataka igihombo.
Nta modoka n'imwe iri muri gare hano. Rero dufite ikibazo cyane nk'abacuruzi, urabona ni restaurant ariko nta muntu n'umwe urimo. Byatugezeho ingaruka n'ibihombo byinshi. Nyuma y'ejo nibikomeza gutyana nubwo nzagaruka hano nzafunga kugeza igihe bazarekurira.
Kuva mu gitondo maje gucuruza n'umuntu umwe amafaranga 180. Kandi aya masaha byibura nabaga iyo nabaga natuje makeya ni nka 50.
Nta mukiriya n'umwe kuva mu gitondo burya ba Bugesera nibo batuguriraga. Ibintu byose ubu byahagaze. Ni igihombo gikomeye pe.
Urabona nk'ubugare isa nk'aho nta bantu baba bayirimo kubera nyamatifunzi. Nta n'uwatubajije nuko ntigeze ducuruza. Twacigize cyane iyi ni nka lockdown kuko twebwe dutunzwe na Bugesera. na Nyamata urumva ibicuruzwa byacu nyine ubu turahomba nta kundi
kuva mu gitondo nta ni spana ndakora rwose.
Aba bacuruzi baravuga ko nubwo muri ibi bihe ubucuruzi bwabo bwahombye, banyiramazu bakoreramo baracyaba ku bukode, hakiyongeraho n'imisoro bakomeje kubarirwa umunsi ku munsi.
Turimo turishyura amazu tukishyura imisoro kandi nta nyungu rwose. Ni ibihe bikomeye nka nk'umunyamakuru dukoreye ubuvugizi bafungure rwose kuko hariya ni nk'Ikigali ni ukuri.
Ya imisoro irakomeza na bukode burakomeza nta gihindukaho na kimwe.
Inzu ndakodesha mfite n'abana
na banyiri ibibanza bagomba kutwishyura. Uwapi ubuzima bwahagaze nyine. Umva turi kubyibazaho nyine nge nahita mfunga nkataha.
Umwaka ushize nibwo Leta y'u Rwanda yari yashyizeho ikigega kigamije kuzahura ubukungu bwasubijwe inyuma na COVID-19. Ku ikubitiro icyo kigega cyari cyashyizwemo miliyari 100 amafaranga y'u Rwanda agamije gufasha abacuruzi kongera gusubiza ubucuruzi bwabo uko bwahoze mbere y'uko iki cyorezo kigera mu Rwanda. Umwe mu bacuruzi bavuganye n'ijwi rya Amerika yemeje ko nubwo Leta yabashyiriyeho iki kigega bitoroshye kubonamo inguzanyo. Bwana Jean Paul Habumugisha akorera ubucuruzi mu mujyi wa Kigali.
Iyo nguzanyo rero biragoye kuyibona, harimo amananiza menshi narabigerageje kuyisaba ariko harimo amananiza menshi ku buryo kuyibona bigoye cyane. Umuntu rero agahitamo kubyihorera. Ibyo byose basaba njyewe narabibahaye. Ujya muri banki usanga ukorana nayo ukagira bakakubwira ibisabwa byose ukabibahereza. Njyewe rero narabibahaye, banki nayo ikakubwira ngo ni ugutegereza nyine mu gihe ngo biva muri banki ngo bikajya muri beneri bakaba ariyo yapruva ko uri buyabona ayo mafaranga. Noneho rero ubwo ni ugutegereza igihe nawe utazi igihe bazagira bazapruva ayo mafaranga. Ngira ngo nasabye mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize. Ubu rero narategereje ibyo byangombwa byose narabitanze. Narategereje amaso yaheze mu kirere. Nabaza muri banki yanjye nyine bakambwira ati ibintu rero birimwa mananiza menshi, ati ni ugutegereza nyine nta kindi wakoraho.
Hari ikindi cyiciro gikora ubucuruzi buciriritse, bo batangaza ko batatinyutse kwaka izi nguzanyo bitewe n'uko imikorere igenda ihinduka umunsi ku munsi. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko dutangaza amajwi yabo, bavuga ko hari ubwo bazinduka bakumva bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo cyangwa mu karere, bakemeza ko batatinyuka kwaka inguzanyo bazishyura kandi babona imikorere irushaho gucumbagira. Minisiteri y'Ubuzima yo iherutse gutangaza ko uturere twashyizwe muri gahunda yo guma mu karere byatewe n'ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 bwahagaragaye. Iyi minisiteri igasaba abaturage gukomeza kugira imyitwarire myiza ikumira icyorezo cya COVID-19 kugeza nibura hamaze gukingirwa abanyarwanda bangana na 60%, ni ukuvuga abasaga miliyoni 7. Iyi minisiteri itangaza ko icyiciro cya mbere cyo gukingira kigeze hafi ku musozo, kuko ku nkingo 1,381,000 zagombaga gutangwa hamaze gukoreshwa 333,353 zingana na 97%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya COVID-19. Turashimiye kandi Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Edi Gwema niwe yabihagarariye. Kuri mikro ari kumwe nanje Fiden Niyongabo. Tubaseze tubifuriza kugira ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3.